Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'icyanyarwanda. Muraho neza, murakomeye. Ni Thomas Kamirindo basuhuza na makuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com. Kuri Facebook turi kuri radio yacu VOA, naho ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Bishobotse twosikiriza umushyiranganji w'ubutungane tukaraba n'umukuru w'igihugu kugira aboba barikenewe kurekurwa by'ukuri, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje.
Uyu ni Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyururu mu Burundi. Amakuru yo mu Burundi kandi ni umugambi wo gutubura umusaruro w'ikawa, ibiruhuko by'abanyeshuri byagabanutse na referendum ku mushinga w'itegeko nshinga rishya. Amakuru yo mu Burundi rero, ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyururu n'imiryango yabo ryatangiye gukora amatohoza ku madosiye y'abanyururu mu mabohero yose y'igihugu. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Nshimirimana avuga ko bizabafasha, bigafasha abanyururu cyane cyane gushakisha abashingwa manza, ni ukuvuga abavoka bababuranira. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'Uburundi ryuguruliwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaragendeye amabohero yose y'Uburundi, naho babonye ibitari bike, cyane cyane ibitigiri by'umurengera mu mabohero. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe, ni ko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira byorohe kubafasha.
Duhejeje twagira tumenyeseye abarundi n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya, abazira ibyaha ibi naba naba, tugira turabe yuko bishobotse twosikiriza umushyiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu.
Iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga, hari n'ikindi ishyirahamwe Ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitegiri by'abafunzwe bigabanuke.
Iyo umuntu aronse ikihano mfungura gifungo, ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe. Rero niyo ntumbero rero tugiye kubaza ababijejwe, turabigituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa icyo tegeko bitaja mu ngiro. Twibaza rero ko ari akagore twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro.
Rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki. Ishyirahamwe Ntabariza ryoba ribafasha gute?
Turaba abafungiwe politiki, turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'u Burundi, turaba umuntu arengana cyangwa uyu nuriya kuko tubiravyo bose umuntu afunzwe mungu umuntu twaca tubyita muri politiki, kuko hari umuntu yagiritswe ikintu akiri ugasanga mugabo winjiye mu dosiye ugasanga sicyo. Ni nacyo gituma rero moto tenyenyera gatonya yankete itangiye mu minsi za tuzomenya abafungiye politike n'abatafungiwe. Nitubabwira ngo abafungiye politike bangana gutya, nuko ntibangana uko bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga. Tuzumbiriza abana bariya rero tumenye abafungiwe bya politike, tuzoweza tubisubire tubatangariza.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakogwa kandi ku mabohero ya Mpimba na Bubanza nk'uko uburongoye Ntabariza abivuga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco, urakoze. Noneho rero tujye mu cibitoke tuvugane na Evariste Nzikobanyanka kuri uyu mugambi wa leta y'u Burundi wo gutubura umusaruro w'icyayi watangazwe uyu munsi n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore. Byari mu muhango wo gutangiza icyumweru cyahariwe icyayi mu ntara ya Cibitoke. Rero Evariste,
Ihinguriro ry'icyagi buhoro mu ntara cy'ibitoke cyatanguranye imirima mike rigishingwa ariko nyuma y'imyaka 50 cyarateye imbere imirima y'icyayi iraguka bishimishije umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icyayi mu Burundi OTB Office du Thé du Burundi Jacques Bigirimana avuga ko n'umwimbo ku barimyi b'icyayi wiyongereye agafatira ku mwimbo w'uno mwaka
mu mafaranga uyu mwaka twasanze mu barimyi arenga gatoyi imiliyaridi 11 murumva ko amafaranga ava iwabo akazi wacu munyuma akazi wacu agasubira iwabo ivyo rero no kugira ngo tugume muri ya ntumbero ya leta yo guteza imbere umunyagihugu muri ino myaka 4 tumaze kuduza igiciro ku kiro cy'icyayi akarenga kari ubu igiciro kiba kigeze ku 250.
Naho biruko abarinyi bicaye bibuhoro muri yo ntara y'umuburare ku bushuru urengero bw'u Burundi bavuga ko amafaranga bahabwa na OTB ku kiro cy'icyayi ari make bagasaba ko yoduzwa kugira bashobore kwikenura
biba yuko muduha umusahara muto ugasanga umurimyi w'icyayi ari karahomba bitewe nuko aza gusoroma hanyuma yaza gushora bakamuha amafaranga n'utari kwinshi batwongiye byorushimisha kandi tutarigira umwete gusumba ko twabara dukora
ugira kandi rero nuko naho amafaranga baduha insha ntikize 250 ku kiro ni make gose yari kuba ndamutsego tugeje umushahara cyo dushimisha gose
icengera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'imvukira yo mu ntara cy'ibitoke yari yitabye ibyo birori byo guhimbaza imyaka 50 iheze ihinguro ry'icyayi ry'ibuhoro rishinzwe Joseph Butore avuga ibyo leta yifuza gukora kugira umwimbo w'icyayi wiyongere no guteza imbere abarinyi b'icyayi
kubera rero ako kamaro k'icyayi kubera igihugu no ku gihugu nyene leta y'u Burundi yicishije ku bushikiranganyo bw'ubworozi yari yihaye intumbero zigera kuri 4 arizo zizi kongereza umwimbo w'akanumbera mu kunagura icyo giterwa guteza imbere abarinyi b'icyayi mu kubafasha kugira umwimbo wiyongere maze abone kuronka udufaranga dufatika kongereza amafaranga y'agaciro bifatiye mu kugwiza umwimbo mwiza wiyongeje agaciro ku masoko mpuzamakungu no gutunganya neza ibijyanye n'igurishwa ry'icyayi kwimbura no guhingura ubwoko bw'icyayi bishogwa hanze kugira gitugume dushora icyayi kimenyereye gusa
umuyobozi mukuru wa OTB ashikiriza ko ibijyanye n'igiterwa cy'icyayi gisanzwe cinjiza mu gihugu 20% y'amafaranga y'agaciro buri mwaka mu kigega cya leta byifashe neza icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akavuga ko hagiye kuba isuzumwa ry'ibyo byegeranyo bivuga ko ibintu byifashe neza
yuko muyobozi twumvise ingene mwabiseguye ko umwimbo wagenze neza ibyo mwumvise ko biri mu byo leta yiyemeje gukora gushyigikira abakora neza akwenda iko kali bakora neza berekana ibikogwa ikibuye mu bikogwa nako ivyo yose yuko tumba ngaha nivyo n'amaraporo meza abahinga dukorana bazokwishura rero bayasuzume barabe ko ivyo nzi yuko turaga ngaha vy'ukuri dutangiye harungu tukongera ko tugakuramo tukagwiza tukagabura hariho ikintu kiboneka kijya ku ruhande maze rero ku neza y'abahoni bose ku neza y'abakozi ba OTB no kuyenda y'icyayi ako kantu kaje kaboneka
mu Burundi haharugwa amahinguriro y'icyayi 5 ihinguriro ry'i Bururi mu ntara ya Bururi iryo mwijenda mu ntara ya Bujumbura igiteza mu ntara ya Muranza iryo mugwegura mu ntara ya Kayanza hamwe n'iryo ry'ibuhoro mu ntara cy'ibitoke ibuhoro muri komine Mabayi intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ikiruhuko cy'igice cya mbere cy'umwaka w'amashuri mu Burundi gishigaje iminsi 4 yonyine gusa cyaragabanutse kiba kigufi abanyeshuri n'abigisha ntibabyakiriye neza Fidelite yishatse araduye inkuru irambuye
abaganiriye n'inji rya Amerika biga amashuri yisumbuye ari mu mazone ya Nyakabiga bwize na Rohero bari bavuye gukora ibibazo twasanze ko ibara bagitiriwe intera ya Muyinga aho rihurira n'igitiriwe kaminuza mu ikomine ya Mukaza
Ngwitiri bakacha gupunguza bakagwe indwimwe ntibikunda ko mezeho tembere hari gihe nibaza ngo ntibyo baho kuko indwimwe ntiwaburutse kwe
tubona yo kivyo bintu menga ntibyorohereza kubera nta mwanya wo kuruhuka uzo bukwiye uhari ampese tuzuba tuvuye mu magiriza murumva hari hakeneye umwanya wo kuruhuka kugira tuzosubira ibyigwa kwamaze kuruhuka ni naho wiga neza
ntibatugumiritse uko byahora nta muntu yoroha ikintu kimwe ngo hama cyasubira kwishyura n'ubundi ibyo nta na kimwe byungura ukubera menga baratujyanira nijyana umutwe ubutaruhuka bagacha bavuga ngo nidusire ko kwishura ubwo nyene ibyo sivyo bituma abana bacu bwenge
kubga sendika yabigisha ko na PES abanyeshuri ntibayira busema abanyeshuri mashandara yirongoye yemeza ko ubwo buruhuko ari umwanya muto
abateguye amashuri baravuga ati umwana aravisa kanye kukwiga mugaba arakenena kanye yo kuruhuka mugirewe utarusokanye kuruhuka cyangwa guhindura naho je no mashuri bateganya cyasigwa ari sport kugira ngo ntigende neza gutegereje kwamagara abaserukwe bakoze tukicara twiba tusaba turi ku kivi tukabereka inkurikizi nziza cyangwa mbi rivanye n'ingene ingingo iyi ni yafashwe
uko byahora mu kiruhuko cyose cy'ambeze cy'umwaka w'ishuri n'igice cya kabiri abanyeshuri barabaruhuka indwi zibiri nayo igice cya gatatu gisoje umwaka w'ishuri abanyeshuri barabamara amezi abiri ubuko biri kutunde rw'inyigisho izogenga umwaka w'ishuri w'imbere ya 17 ushire w'imbere ya 18 bitekanje ko ikiruhuko cyose cy'ambere kizotangwa igihe cya 2022 ukwezi kwa 12 kigahera itariki imwe ukwezi kwa mbere no kuvuga yuko itariki zibiri tukwezi kwa mbere amashuri azobatanguye mu gice cya kabiri naho uburuhuko buzotangura itariki 30 tukwezi kwa gatatu uwo itariki 9 z'ukwezi kwa kane nayo uburuhuko bw'icya gatatu buzotangura itariki 13 z'ukwezi kw'indwi uwo itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda igabanuka ry'uko buruhuko ni ngwane ku bana no ku bavyeyi nkuko bishikizwa na Niyongabo Gérard umwe sendika sepedik yabigisha
iyo minsi ntikwiye kubera yuko abana hariho abiga kure baja kure yaho baba iyo batashirewe bafata umwanya bagashika banarondera n'uburyo buzobasubiza ku ishuri kandi no ku bavyeyi ni kibazo ko abavyeyi batagira uburyo
no mu banyeshuri twaganiriye hari batubwiye yuko biyungunganya kugira baronke ibikoresho by'ishuri
singira nk'umubyeyi no murumva nko mu buruhuko urumva umuntu ari higira amakaye kikoreye ibintu nyine byo kwigira amakaye
none nkawe warukoye iki buruhuko
ndahiga nyine mpaka nyironke uniforme n'amakaye
mu bintu byose nka byose nje ndabyirondera amakaye amahera y'ishuri byose nje ndabyirondera
niwe uri mu rukoro ne wocu ukora iki kugira ngo ndo dukane
je mu bisanzu je nkora akazi ka mekaniki kimwe rero barabe babyige neza nibabe bari ko barorohereza abana bo mu muji gusa abana bahandi hantu nabo bari ko barabaca intege kuko ashaka kuzana ingingo kukubonye umwana wawe ngaho mwamana ukabona umenga ntacakora gaca ugomba kwiyumvira ati n'abandi bana ntabyo bafise bakora
kubwo ishyira mu gishinze guteza imbere indero bafashe bige icyo gikwiye gukogwa nuko begwa n'ibyo duburuko bari bakwiye kwicarana maze bagatora umuti Jean Samandari arongoye ishyira ngo bafashe bige
akamo twotera nuko abo byegwa mubanza bakajya inama n'ingiri izi ziraba nk'ingingo zifashwe gitumbuka kuko burya ingingo yose iza iraba umuntu uwo muntu nawe ategeza kugira icyo abivuga
ku munsi wa gatatu w'indwi iheze hatunganijwe inama i Bujumbura yahuje amasendika y'abigisha abaserukira abavyeyi abanyamashengero hamwe n'abayobozi bo mu bisata by'ubushikiranganji bw'indero ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero iyo nama yari yitabwe n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'inyigisho ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'igisata cy'amashuri shingiro amakuru dukura mu bitabo by'iyo nama amenyesha ko abaserukira ubushikiranganji bw'indero bashikirije kwigabanywa by'icyo kiruhuko byabaye kugira ngo hongerezwe igitigi cy'amasaha ategekanywa mu nyigisho ku rwego mpuzamakungu abaserukiye abigisha basabye ko ibyo kugabanya ikiruhuko byohagarikwa maze ayo masaha akenewe kongerezwa hakigwa ukundi byokogwa inyishu abaserukira ubushikiranganji bw'indero babahaye ni yuko bagiye gushikana icyo kibazo aba barongoye i Bujumbura Fidelite Ishatse icyo gihe Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
masekonda 56
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
ayo makuru rero y'umunota umwe mushobora no kuyobona kuri Facebook y'ijwi rya Amerika radio yacu VOA mu cyumweru gishize perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije ibikorwa byo gusobanura ibijyanye n'itora rya kamarampaka referendum ryo kwemeza cyangwa guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro no kuvuga itegeko nshinga. Kuri uyu mugambi mukanya gashize mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Tatien Sibomana, umuvugizi wa Uprona itemewe na leta mu Burundi, na Eric Nsengimana arongo ishirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afrika. Tatien Sibomana aratangira ari uvuga kuri uyu mugambi wa referendum.
Mwisanzuro mugambi katika wakile neza kwera hari hivituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakila neza. Mugambele hoho ibiza shingiro dufise ligengi gihugu buu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano ya Arusha yatumye Barundi basubira kugira umwizero, kubana neza, umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera. Kugira rero urihindure nuko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose harimo mbere n'abasinya amasezerano yo guhagarika intambara barimo kugira babanze kuvugana mbeho hindurwa iki turavye ica amasezerano ya Arusha yamariye igihugu n'ico yobandanije akimarira. Ico ni cyambere cya kabiri nuko mungingo ya majana 299 y'ibiza nshingiro bivugwa neza yuko atantu mbere yo guhinyanyura ibiza nshingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi, umwumvikano w'abarundi, kunywanisha abarundi, mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokrasi twafashe, mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge ku Burundi no kubahiriza imbibe z'igihugu. Ibyo navyo mukaba muzi ko amagume tumazemo iminsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashirahamwe adaranirize ibicaro vya politike harimo n'abamenyeshamakuru bahunga igihugu. Guhindura rero ibiza nshingiro muri ibi bihe byategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana 299 twebwe ku bwacu birarihonyanga koko. Icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera nuko turi mu biganiro by'Arusha. Ibyo navyo bikaba byazanywe no kutumvikana ku yubahirizo ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro yabyaye. Tukaba twari tuzi ko imera n'imera uko duhereje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kuma ingene ayo masezerano yobumbatirwa n'ibwirizwa nshingiro ryayavuyemo bikubahirizwa, ahubwo bikarushirizwaho gushirwa mu ngiro uko vyarubu. Ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mu ido n'ido ry'ibyo bashaka ko bihinduka, biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwari wo mwanya siko byategereza kugenda.
Tatien Sibomana, hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe, izo ngingo ntizikwiye guhinduka.
Ibyo se abari ku butegetsi gusa, natwebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi. Si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa, si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro ifatwa. Murazi mu 2013 kuri icyo kibazo cyakuze gushika n'aho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko, igahuza amashyirahamwe ateganije icyaha vya politiki, agahuza amashengero n'abandi, bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye Imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushika aho bumvikana kubyohinduka. Mugabo nticabujije ko ibyo bitabwa mu kabati, hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira Imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka. Ibyo rero nico kibazo nariko ndakwishura. Ibyo hinywanyugwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera, nico gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishika ko sivyo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi.
Musha nta namwe Eric Nsengimana, mwakiri gute umugambi watangajwe wo guhindura ibibizo shingiro?
twege mwishira hamwe mparanira majambere ajas umugambi w'uguhinyanyura ibyirizwa shingiro twawakiriye neza na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibyirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera inkari mu mwaka wa 2015 abantu benshi bagapfa kandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu hanyuma twege turavuga tuti mbere turi no muntu basabye twandise makete atandukanye tuvuga ko boneka ibyirizwa ritomoye ibyirizwa abarundi bose biyumvamwo ibyirizwa usomye atamategeka vuguruzanya umwe adashobora kuvuga ukucanye kuriya hama twege mwishiramwe ajap tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibyirizwa rishasha turabona ko byukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kwisangamwo kandi tugire ibyirizwa bidaciye ku biri n'amategeko
hari ikibazo
bidaciye ku biri n'amategeko cyangwa umuntu ashobore kugira kuryumva uko arisha agishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyine yanditse
ibibazo
nashaka mvuge gato ku byo umugenzanze turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga nashaka cyane avuga ko ibyirizwa ari ibyirizwa ryari rishingiye ku masezerano y'Arusha yatewe kugikomo kuwa 2008 nyandagara mu mwaka wa 2002 n'amasezerano yo guhagarika intambara nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko niri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano kuko uravye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'Arusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 2008 myandagaro
ikibazo muri iki gihe mushya ntahe Eric Nsengimana n'ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyacyo cyo guhindura ibyo bwiza shingiro
ego iki nico gihe nyacyo cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiri kiragenda mu gihe kizaza ari gihe nyazi nacu gutegura amatora y'umwaka wa 2020 so umwanya wo kwazo amatora y'gutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo wo kwitegura gutora umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego zose zitorwa zishe mu matora ubu rero abanyepolitike bariko baravuga ko atari cyo gihe nukugira ngo bigize ibihe inyuma kugira hazogera igihe tuja kwinjira mu gihe nyacyo cy'amatora baca bavuga ati ntibikunda ko amatora aba ibyirizwa shingiro ubunenge burimwo budahunze duce dusubira muri za njyane twahigiramo z'umwaka wa 2015
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwarandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile Milioneza Miriweneza, izina jikirundi ninde ibina?
Ya, Habumukiza.
Habumukiza, mwafisi kiwazo, mwafisi chimviro. Mwini hehe?
Di, mwagisara cha ujumbo.
Duga kujambo, kiwazo uchimviro?
Bo, nagomba, naangude kwa mchimviro. Ujanya, nige, mwafasi yobu, yobu hinya, nyeribiriba, shimviro. Ningi, mwanukuli, nivyo, umukuli yoga la vile kuwe, ingi, ya tanga, jesara yombi, zivimule kulira. Mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu ndagirade mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibyiza shingiro kuko ibyiza shingiro umenga ryaratowe 2005 nyamba nihe arabaye referendum abamwe barahimiriza abayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko cyahemutse abahimirije gutoza yego aribo batsinze n'ukuri kugira amategeko agire ubukomezi adonke demokrasi simbatare no kutegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ko ndakeke ntihenze gato byiza shingiro rya leta zigumba za amerika n'ibyiza shingiro byo bari maze imyaka irenga amajana abiri rero narangiza nibariza obatiri mbega guhindura ibyiza shingiro tuzi neza ibiyigize yuko byavuye mu masezerano y'Arusha ata kintu cyahindutse mu masezerano y'Arusha kujya nta bintu bishobora uno na amasezerano y'Arusha kuko tuzi neza iyo bwiriza zishimiza ngingo zoba zahinduka ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'Arusha kaba tuzi neza n'ikintu amaze ngaha mu Burundi ntazaba ayo masezerano y'Arusha atoshye kara murakoze
murakoze Habumukiza Emile reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana inyishu ngufi cyane rwose kuchivazo cha emida hawa mukiza.
Ego, ikibazo cyo nacyumvise nagoma ndamuhumurize ko atamasezerano yarusha azotose karakubera ko navuze ko bino byirizwa ino ntego y'ibyirizwa shingiro mu gihe byotogwa bizoba rishingiye kuri ayo masezerano yarusha nyene naryo riha agaciro cyane aya masezerano yarusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze kubijanye n'ubwigenge kubijanye n'aya masezerano nyene yarusha hamwe no nayagenga umu cyango y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ko ivyo bitazokoma komwa no kuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe amabwirizwa menshi nkayo mwagiye mwumva batahuriza ko umwe wese mu kuyasoma ukutane kuriya kandi ugasanga bugaco kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe Uburundi bugezemo ama kubijanye n'ikihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyacu cyo gutegura amatora cyo guhindura ibwirizwa shingiro n'iki hanyuma yavuze ati ibwirizwa rya Amerika rimaze imyaka inganuho Amerika n'igihugu cigenga Uburundi nabwo kandi n'igihugu cigenga n'iyo igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kibi cyose babona ko bikenewe rero uno munsi nkuko mwabonye ko ibwirizwa shingiro ryari ryateye ikibazo nico gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwi wo kuvugana kuri no kurekura wa mugwi ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko ibwirizwa ry'u Burundi n'umutonenge twinshi ryohinduka
rego mushya na itasi sibumana amakenga y'umushya na imide abumukiza avuga ko abaza niba guhindura ibwirizwa shingiro bidashaka kugira bidashobora kugira ingaruka ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje zijya nyingo zose twabonye ziri ku mpapuro 56 hari izindi nyingo ziteye amakenga zo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
murakoze cyane nibaza ko Eric wo muri Ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba kubihinduka kandi iyo yarabisomye agaca asigura ko iyo ntumbero n'ibizohinduka byubahiriza amasezerano yarusha iyo wayasomye nabi mutigute ngiye ko nshanishura ikibazo cya Emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza wo kurihindura nk'uko nabisiguye hari ingingo y'199 bihuza hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze na cyane cyane abanyapolitiki hari imbere n'abanyapolitiki bari mu gihugu batagishijwe inama eka nibindi nibindi ishaka biri rero nishura cyivyo cyuko ibyo bariko baragomba kubihinduka kuri Emile bituma hahinyanyogwa canke hari byo ibitukubahiza mu masezerano yarusha ni no kuri nko kurima ari cyo gituma mvuga nti Eric kumbere batabisomye neza ngira nce kumayange bikeye ingira turaza kubigaruka ko urabona hariho ingingo ya 22 igengerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko hanyuma bakabafise ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza ku giti cyabo canke bigenga ica bigaragara yuko haragahaze ica kabiri kijanye cyane cyane n'ibiringo ariho havuye n'aya magume turimwo biranditse neza amasezerano yarusha ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi yorenza imyaka 10 nakuvuga bayigize mu biringo bibiri nakuvuga ko ari kiringo cy'imyaka 5 agasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa abwira ku izi yo 10 mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano yarusha bavuye kuri 5 baja kuri 7 icyo ni cya mbere cya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano yarusha umukuru w'igihugu mu mabanga yo wafashwa n'ivyegera bibiri bavuze ko azogira ikitagera cya mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mumenya nuko icyo cyegera cya mbere atamabanga bamuhaye muri iryo bwiriza shingiro ry'imiriki
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero murangije kumva ni Tasien Sibomana ni umuvugizi wa UPRONA itemewe na leta mu Burundi muri iki kiganiro harimo na Eric Nsengimana umuyobozi w'ishyirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afrika bavugaga rero ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga mu Burundi itegeko nshinga ibwirizwa shingiro byari rero mu kiganiro muri sanga mushobora kuzakurikira nejo mu gitondo saa 12 ku maradio yanyu saa 12 mu gitondo ya ni kiganiro cyakozwe na Frederic Nkundikije maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mu nogerwe na radio Ijwi rya Amerika murakarama.